n'ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro radio y'u Rwanda mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 9 na FM 105 n'ibice 2 mu Burundi FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda
n'ubu hano muri yara twemeje ko na nama nta nibikorwa ubu dushobora kujya gukorera Burundi kubera hatari umutekano.
Uyu numushinga mateka w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC aturuka mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'uwo muryango bibaye birahagarikwa mu Burundi.
Ningingo ya gahotoro. Sinashigikiye kuko abantu batenye kuza mu Rwanda bango na mutekano hari. Jewe ntavyombona, umutekano urahari, urakwiye cyane gose.
Uyu nawe numushinga mateka w'uwo muryango nyene aturuka mu Burundi avuga ko adashigikiye iyo ngingo. Ni mukanya gato. Kureka duhere ku makuru yo hijya no hino mwateguriwe kandi mushikizwa na mgenzi wacu Rosine Munezero.
Mwaramutse mwebwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hijya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cha Sudani aho President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko yarayatangaje ko yemeye ingingo yishyira hamwe mpuzamakungu ijyanye no kurunga inteko mvamakungu zigera ku 2000 aho muri Sudani y'ubumanuko. Iyo ngingo ya President Salva Kiir yasohotse kuri uyu w'Imana inyuma yaho umugwi ugizwe n'abantu 15 w'akanama k'umutekano ka ONU ugiriye urugendo kuri uyu wa gatandatu Juba ku mugwa mukuru wa Sudani y'ubumanuko. Ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu yo kurunga inteko mvamakungu muri Sudani y'ubumanuko yari yasohotse mu kwezi guheze, President Salva Kiir akaba yari yayihakanye. Iryo tangazo ntirivuga igihe izo nteko mvamakungu zizoshika aho muri Sudani y'ubumanuko. Izo nteko ziyongeye ku bandi basanzwe muri ico gihugu bashika ku 12 bishyirahamwe mpuzamakungu, zikaba zifise igikorwa cyo gukingira abanyagihugu ba Sudani y'ubumanuko. Muri urwo rugendo intumwa z'akanama k'umutekano za ONU zaragendereye kandi ikambi rinini ry'impunzi riri mu kumugwa mukuru wa Sudani y'ubumanuko Juba, ikambi risanzwe ricungerewe na ONU. Inyuma yaho Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU yavuze ko urwo rugendo ari urugendo rukomeye kuko rubafasha kwibonera ingaruka mbi z'uburyo abarongozi ba politike baba barananiwe no kugarukana amahoro mu bihugu byabo. Igihugu cy'Ubushinwa gitegerezwa kwisunga ingendo yo yubahiriza imigenderanire n'ibihugu bito bito na cyane cyane ku bijyanye n'amatati ari ku mubahari yo mu bumanuko bw'Ubushinwa. Ibyo byashikijwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro yatanze kuri uyu w'Imana mu kinyamakuru CNN imbere yo gutangura inama y'abategetsi bahurikiye mu G20 iri kwibera mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa cyateye igikumu ku masezerano ya ONU ku bijyanye no kubahiriza imbibe mu mazi. Ubushinwa bukaba bwaratsinzwe urubanza rwari muri sentare mpuzamakungu y'irahe mu Buhorande ku bijyanye niba hari iri mu bumanuko bwayo. Ubushinwa bwarahakanye ibyavuye muri iyo ngingo, buraheza bubandanya gukora ibikorwa byo kuroba no gucukura mazutu ari muri iryo bahari rihana urubibe n'igihugu cya Philippines. President Barack Obama yongeye avuga ko Ubushinwa budashobora kubandanya ingendo yo kwica amatwi, ikindi ngo nuko butegereza kugura imbibe zabwo nkuko bwiteze ko ibindi bihugu bibwugururira imihora. President Barack Obama yavuze ko mu byo yaganire na mugenzi wa Ubushinwa harimo ko kuba Amerika yubahiriza amategeko mpuzamakungu atari itegeko ariko ari ku bw'inyungu za Amerika kugira habe urutonde rwiza mpuzamakungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'Uburusiya bimenyesha ko biriko birakora uburyo bwose kugira bishike ku masezerano yo guhagarika ingwano muri gihugu cya Syria. President Barack Obama wa Amerika yahari mu nama y'abategetsi ku isi bahurikiye mu G20 mu gihugu cy'Ubushinwa yabwiye amenyeshamakuru kuri uyu w'Imana ko hakiri inzitizi zikomeye ku bijyanye n'imigwi bamwe bose bashigikiye. President Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko inyishu y'ibibazo biri muri Syria idashobora guca mu buryo bwa politike. Tubibutse ko Uburusiya bushikiye President Bashar Assad wa Syria mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamye zikorana n'imigwi igwanya leta ya President Assad. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika John Kerry mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yavuze ko mu nama yagiranye na mugenzi we w'Uburusiya bavuganye ku bibazo bitatu nkora mutima, ariko nta byinshi yavuze ku bijyanye n'ivyo bibazo. Abategetsi babiri batekanya kubandanya inama yabo kuri uyu wa mbere. Tubibutse ko intambara muri Syria imaze imyaka 5 yahitanye abantu bashika ku 250,000 abandi bashika ku 11,111 barahunga. Igihugu cha Turkiya kimenyesha ko cyakoze ibitero ku bagwanyi ba leta ya Kiislamu ku mpaka wa Turkiya uhana na Siria. Ibyo bitero byakozwe mu karere k'ibirometero 100 bikaba byatangajwe na President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya inyuma yaho habereye ibitero vyitiriye umugambwe vyitiriye nako abagwanyi ba leta ya Kiislamu bigahitana abanyagihugu ku mumanuko bwa Turkiya. Kuri uyu w'Imana ikinyamakuru Anadolu gikorera leta ya Turkiya catangaje ko umupaka uri mu gisagara cha Azaz mu buraruko bw'ubushiruseruko gushika mu gisagara cha Jaros Blues ubu urengana. Ivyo vyemejwe kandi n'umugwi w'abaharanira agateka k'abantu muri Siria umugwi usanzwe ufise icicaro mu gihugu cy'Ubwongereza aho uvuga ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu batagishobora gutanga makuru kuva aho bawirukaniwe kubirindiro bari basigaranye biri ku mupaka. Ababyihweza bavuga ko ivyo bitero bituma imihora ya abagwanyi ba leta ya Kiislamu bahora bakoresha mu kwinjiza ibifungurwa ibigwanisho hamwe n'abagwanyi bashasha idashobora kurengana. Mu gihugu cy'Ubudage umugambwe wa Democrats Socialists SPD hamwe na AFD umusanzwe uterekwa aba politike yo kwakira bimukira aho mu Budage niyo migambwe izimbere mu matora yabaye mu ntara zo mu gihugu kuri uyu w'Imana aho mu gihugu cy'Ubudage ayo matora asanzwe ateguwe azoba asanzwe ategura yazoba mu mwaka w'2017.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, kuri Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru mu karere, umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko yase uherutse gufata ingingo ko atagikorwa na kimwe cy'uyu muryango kizosubira kubera mu Burundi muri ibi bihe kubera umutekano muke kugutinya ko hari abakozi ba yase bahasiga ubuzima. Yamara iyo ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'uyu muryango ntiyishimiwe na bamwe mu bashingamateka baturuka mu Burundi. Ni inkuru twateguriwe kandi dushikirizwa na Pierre Clavere niyo nkuru.
Abashingamateka baturuka mu Buganda, Kenya na Tanzania nibo benshi bashigikije ko atabikogwa vy'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko byosubira kubera mu Burundi vuba. Basigura ko ibihe igihugu kirimwo bitorohereza amanama n'ibindi bikogwa ko vyoberayo. Uyu mushingamateka aturuka mu Rwanda ati "Ntitwifuza ko hari uwasiga ubuzima mu bakozi ba yase, nico gituma twafashe iyo ngingo.
Ubu hano muri yara twemeje ko na nama nta nibikorwa ubu dushobora kujya gukorera i Burundi kubera hatari umutekano. Niba bikemura natwe tuzongera tujyeyo kandi nabo bongere baze muri community nkuko bisanzwe kuko nawe twifuza ko yasigara inyuma. Ni ikibazo gikomeye ariko nta kundi byagenda, tuzasubira yari uko umutekano wabonetse. Mugenzi wacu twari kumwe ejo bundi agiye arapfa baramwicira saa yine ku manywa izuba riva. Yo abantu rero bavaho bakavuga ngo ntibamenye uwamwishe ntabwo byumvikana kuko izuba ryaravaga n'abantu bose bahita. Abantu rero bakunda amagara yabo, urumva nicyo gituma tudashaka ko abakozi cyangwa abadepute ba East Africa bagira icyo baba. Niko ubundi cyemezo cyafashwe ko nta bikorwa bya community abantu bazajya gukorerayo, ariko igihe amahoro azaba yabonetse noneho tugasubirayo.
Naho biruko abashingamateka baturuka mu Burundi twashoboye kuvugana bo ntibajigikiye iyo ngingo. Uyavuga ko mu Burundi hari amahoro akwiye ko kumure icari citwazo kinyegeje ibindi.
Ni ingingo y'agahotoro sinayishigikiye kuko abantu batinya kuza mu Burundi bwangu na mutekano hari. Jewe ntavyo mbona, umutekano urahari urakwiye cyane gose kuko uravye ibikorwa bihabera no seruma birimo abarundi. Hariho nabandi bantu baza bavuye mu bihugu bakora ibintu bisaba abantu benshi bakazana bari benshi cyanyakaza umwumwe. Turafise abantu benshi gushika umunsi baguma baza mu Burundi ku buryo rero ico citwazo nibaza yuko ari abantu bafise ingorane gusa mu mitwe yabo badashaka kwemera yuko ibintu bimeze neza mu Burundi. Sino mu Burundi amahoro arakwiye, nta gikorwa na kimwe kitohabera. Inama ya EAR irashobora kuhabera kuko Conseil des Ministres yohabera. Hariho ibikorwa byo abantu bavuye muri Kenya baje kugira exposition y'amaproduit bagurisha abantu bamabaje rero bashinga amateka turi kumwe ngaha bamabagiye muri weekend bavuye muri za Uganda bavuye muri za Kenya baza muri weekend juste kugira ngo baryohegwe n'ubujumbura baryohegwe n'umukeke w'iwacu iburundi turafise byinshi abantu bashaka ahubwo imezire na gahotoro kuko irababaje abantu benshi cyane bifuza kuza iburundi mugabo badashobora kuronka kubera iyo mezire yafashwe mugabo turizera yuko mu minsi mike izo bayavuyeho kuburyo rero atari abagomba kuresista ku mpamvu zitazwi twateza kugaruka gukorera ibikorwa byacu ibujumbura nibaza ko tuzogira sesiyo yacu ibujumbura
cyane
mu kwezi kw'icumi
bitekanuje ko inama ashikiranganje yo kuri uyu wa mbere ihuza abashikiranganje bajejwe yase mu bihugu bigize uwo muryango ko ari yifata ingingo ya nyuma kuri iki kibazo ikindi kiri ku rutonde rw'inama nibyerekeye ikibazo c'uruja n'uruza hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho bavuga ko Uburundi bwahonyanze amasezerano mu kubuza ko ibidandazwa bishogwa mu bindi bihugu bibanye cane cane Rwanda gusa awuserukira Burundi avuga ko ari kuziganya umwimbo icagiranyo kizoca gihabwa inama y'abakuru bibi bihugu izokorana ku munsi wa kane uza Cyeclavine inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
mu Rwanda ejo ku munsi wa gatandatu ubutegetsi bw'u Rwanda bwaratashe ku mugaragaro amasoko bwubakiye abahoze ari abacuruzi bo mu mabarabara bazwi nk'abazunguzayi ariko kugeza ubu abo bazunguzayi baracabwira abategetsi ko nubwo babonye amasoko bidahagije kuko atavyo bashora bafise
tuzazikurikiza inama mutugira nyabugogo dukorera tuzazikurikiza
byari bishimo bitagira uko bisubwa ubutegetsi bw'ikigari bwatahaga ku mugaragara amasoko bwubakiye abahuza ari abazunguzayi mu mihanda mu buhamya imbere y'abategetsi bahagarariwe n'umukecuru Marita Nyirabambogo nyirakuru w'abazunguzayi umaze imyaka 35 mu mihanda bitandukanye n'indi minsi kuri iyi ngingo yirya ruko avuye mu mihanda yatangiye yishinja amakosa Bashimye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko bakomeza kumusaba nyirakuru w'abazunguzayi.
Ntabwo tukiri abanyabuhanga, ntabwo tukirusha polisi. Ugomba tumwe cyane gukuru, mubwire Perezida wa Repubulika. Uti ngo wabahaye umutsima ukagira imboga.
Ni amagambo azimije. Umutsima utagira imboga ni isoko ritagira igishoro kuri bamwe basana bantaho nikora. Ku byifuzo by'aba bazunguzayi umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana yabakuriye inzira ku murima.
Byaba atari byo ubanga tutavuze yuko nabwo n'ubufasha arahageza. Ntabwo washobora guhurisha umwana amatikiko bahora uri umwana mutoya cyane.
Aya masoko ya bamwe mu bahoze mu mihanda bamaze amezi abiri bayarimo ariko ukurikije uko imibare yabibaruje mu kwa gatandatu uyu mwaka ukayihuza n'abari muri aya masoko byumvikanisha nta shiti ko ikibazo kikiri ingutu. Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali.
Ariko by'umwihariko akarere ka Nyarugenge niko kabariwemo benshi kandi dufite ibihumbi bitanu na mirongo itanu n'umunani. Wese hamwe tukaba dufite amasoko atanu akubiyemo abacuruzi ibihumbi bitatu magana arindwi mirongo icyenda n'umwe.
Ikibazo cy'uburambe bw'aba bacuruzi babonwamo ba rwiyemezamirimo b'ejo hazaza kiracyibazwaho byinshi.
Habayeho kuzuzanya akaba ariyo mpamvu muhagaze mukeye nanyujemo amaso nsanga ameza yose aruzuye. Asigaye ni uguharanira gufata neza abakiriya babagana kugira ngo mukomeze gucuruza munguka.
Ubu ni Madame Monique Mukaruriza meya w'umujyi wa Kigali ashima uburyo abacuruzi n'ibicuruzwa byabo bari bameze ku munsi wo gutaha aya masoko ugereranije n'indi minsi harimo ubudasa koko. Ubusanzwe ijwi rya Amerika yajyaga isanga hari n'imyanya irimo ubusa yamenya amakuru y'ubu budasa ku bazunguzayi.
Bari batubwiye ngo nyine turangure byiza twambare neza n'undi afite umwenda butire asa neza baraza kuduhahira tujya kuyikopesha mwamutangana turaza hano ku maseta dushyiraho abayobozi batambagiramo dusaba ariko mutugure ngo baragaruka turaheba. Dore n'ibi ngibi iyo biraye birabora ndajugunya ibi nabyo mukanyizwa n'ibi byicu urabona kuntu byabaye ndajugunya
none ibyo mwikopesha mwakosheje mwabyishyuye mute buragenda bite
byishyura nyine ubwo utazabona uko abyishyura bazajya baza bafate bya mindi n'umundi yafashe bya devise ubwo namadeni umuntu agomba kuyajya mutwabigenza gute
ibyaye makuru twabibajije umwe mu bahorana n'aba bazunguza inyabugogo abacungira umutekano twamurindiye umutekano tumuhimba security
ubundi bwo barabwiye hakunda n'uko ufata ibintu byiza bidoheze ishobirwa hekamera noneho aba bose bose bari buze barabahaze niyo mpamvu babonaga batagiye hano hose ngo barekateje
kuzahahira babazunguza nk'uko bari babyizejwe mu rwego rwo kumenyekanisha aho bakorera abategetsi babyimuriye mu gihe kitazwi Ministre Diane Gashumba muri Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango
Tuzagira umunsi ukomeye wo gukora ubukangurambaga kuri iri soko Tuzere abakiriya benshi cyane n'igishoro gikomeye kiyongera kuri iyo misoro mwasonewe kiyongera kuri bwa bukode tuzazana abagore benshi benshi ahubwo muzitegure rwose baze babahahije
None kuki abazunguzayi babubakira amasoko bakoreramo ku buntu mu gihe cy'umwaka bakaguma gutsimbarara mu mihanda twahereye kuri banyirubwite
tubivaho tukaza kuzunguza ibibanza tubifite natwe turi mu muhanda rero udafite ibishoro bakakikwaka uguma mu muhanda ukazategereza Yesu aje
kibazo ubufite igihumbi kandi wazi ukaranguramo umukanda n'umugakatugacyura bibiri
security bose ubacungira umutekano hafi arabivuga biki
n'abareba umuryango w'abatoni akavuga bati n'utuga mu kibanza ntabwo amafaranga turi buyabone ariko reka tubanze tuge mu muhanda dukure n'amafaranga yo gutunga umuryango tuze twicarane nyine nk'uko dusanzwe ubundi twicarane nk'uko kurangiza umuhango dusaba kugira ngo bagaragaze yuko isoko bari bayoboye nta kindi
kuva batashye amasoko y'abazunguzayi ubutegetsi burashimangira bidasubirwaho ko bugiye gukaza ingamba ku buryo ntawe uzatambamira iki gikorwa cyo kubakura mu mihanda nk'uko byakunze kwiyamirizwa n'abarengera uburenganzira bwa muntu IGP Emmanuel Gasana
umujiji zeswa rwose mu muhanda none kugera mahasi ibonye kavuga ngo uburenganzira bw'abatungo kabaye ariko ubu ngubu ntacyo kivuje nyari
kuva ubukanda amategeko hano abagurisha n'abagurira mu mihanda yariho mu nyandiko gusa ubutegetsi butangaza ko agiye gukurikizwa bwongereye ku mugaragaro n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo b'isuku muri Kigali byose bigamije gukomeza kubona Kigali rabagirana kandi itekanye aya masoko ubutegetsi butangaza ko bwakuriyeho abacuruzi ubukode imisoro n'amahoro mu gihe cy'umwaka bingana n'amafaranga miliyoni 410 bakazatangira gusora nyuma ariko nabwo bakagaragaza ko bishobora kutazashoboka
kuko urabona biriya ducuruza umuntu afite uturonji 10 umuntu afite uturonji 20 urusenda yaguze 500
inzuru ubutegetsi bubona nk'umuturambye kuri aba bazunguzayi kandi kuva kera itarageze ku ntego ni ukwibumbira mu makoperative akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho dukurikirane Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye ku Rwanda
umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu mu mujyi wa Kara muri Ghana ikipe y'u Rwanda Amavubi yahuye na Black Stars ya Ghana mu mukino usoza iyindi yose mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Gabon mwaka utaha mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu uyu mukino nta gaciro kanini wari ufite kuri aya makipe yombi kuko ikipe y'igihugu ya Ghana yari yaramaze kwibonera itike yayo yo kujya muri Cannes muri Gabon mu gihe u Rwanda rwo rwari rwaramaze gusubiza amerwe mu isaho muri uyu mukino kurangiza umuhango iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe abatoza bari bayoboye abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nabashyizweho ku buryo bw'inzibacyuho nyuma y'uko uwahoze atoza u Rwanda Jonathan McKinstry ukomoka muri Rand ya ruguru asezerewe mu kwezi gushize abo babaye baragijwe amavubi by'agateganyo ni Mulisa Jimmy Mashami Vincent na Wembo Thomas tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu gihe hasigaye iminsi 68 kugira ngo u Rwanda hatangire rya siganwa ry'amagare ngaruka mwaka Tour du Rwanda amakipe azaseruka yamaze kumenyekana amakipe 17 niyo azahatana harimo atatu yo mu Rwanda arindwi hirya no hino hasigaye muri Afurika n'andi makipe arindwi azaturuka ku yindi migabane y'isi ku ruhande rw'u Rwanda impinduka zikomeye nuko ku makipe atatu azakina imwe ariyo yonyine izaba ari ikipe y'igihugu Team Rwanda andi makipe abiri na maclub yihariye asanzwe arushanwa mu gihugu ayo ni Benediction yo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba hakaba na Ami Sportif yo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba azaturuka hanze y'u Rwanda na makipe y'ibihugu ya Eritrea, Ethiopia, Algeria, Misiri na Afurika y'Epfo hakiyongeraho Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo ikinwamo Bonaventure Wizeyimana na Valens Ndayisenga b'abanyarwanda hari kandi Kenyan Riders Down Under yo muri Kenya ikipe ya Sharjah yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu Cycling Academy yo muri Israel n'ikipe yitwa Tirol yo muri Autriche Tukavuga kandi ikipe ya Law Estate yo muri Canada, Haute Savoie Rhône Alpes mu Faransa, Meuble de Quartier mu Suisse, tutibagiwe ikipe ya Bike Aid yo mu Budage, ikinwamo n'abanyarwanda Hadi Janvier na Jean Bosco Nsengimana. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana avuga ko irisiganwa Tour du Rwanda rizaba ritoroshye cyane cyane ko abakinnyi bazaba basiganwa ahantu h'imisozi miremire.
Inzira nayo ifite ibintu bishyashya kuko n'ubwa mbere Tour du Rwanda izaba igiye Rusizi, nanone kava Rusizi ijyahuye inyura mu ishyamba rya Nyungwe. Navuga ko iyo nzira ari inzira nshyashya. Ikindi kigaragara nuko izaba ari tour cyane cyane yo mu misozi miremire, uretse nka etape ya mbere ya Kigali Ngoma, izindi zose zaba ari etape zo mu misozi, zaba ari siganwa risaba ingufu nyinshi cyane.
Muri Tour du Rwanda izatangira ku itariki ya 13 ikarangira ku ya 22 mu kwezi kwa 11, usibye umusogongero n'umusozo bizabera mu mujyi wa Kigali, izindi ntera zirambuye zizaba zerekeza hirya no hino mu gihugu. Izo ntera zizajya mu duce tunyuranye tu Rwanda ni Kigali Ngoma, Kigali Karongi, Karongi Rusizi, Rusizi Huye, Muhanga Musanze na Musanze Kigali. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Unaho dusimbire mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atubwira amakuru ajanye n'ivyinkino muri ico gihugu.
Mumera zini witwara turangije ishirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball y'Ibujumbura yaratunganije ihiganwa ryo kwibuka abahisi babiri intwaza ngabo zibiri zo mu gipolisi no mu gisirikare. Abo nabo ni Colonel Bahenduzi Salvatore yahoze arongoye umugwi wa Muzinga na Colonel Bizuro Augustin yahoze arongoye umugwi Rukinzo. Jean-Marie Gahungu arongoye ishirahamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura yabwijwe rya Amerika icatumye hatunganywa iryo higanwa.
Iri higanwa ryari rifise intumbero yo kwibuka abahisi witwa Colonel Bizuru n'uwitwa Colonel Bahinduzi, kubatabazi n'abantu bitavye Imana bari basonzwe barongoye imigwi, umwe arongoye umugwi wa Muzinga, undi arongoye umugwi wa Rukinzo. Hanyuma twaravye turabona ko tutoja mwihiganwa nyezina tutabanje kugira uwo mugigwa wo kubibuka. Barabugize mu mafamili wabo baragira Marivelo 2 iki rero cyo bari kintu natwe coba ari uko twobana ko tutariko tura bimwe mu kirundi bita kurimira kubapfuwe utariho turabarimira. Ni muri iyo ntumbero rero tworoganije iyituruna.
Mbega imiryango yabo bahisi mwifashije iki bahunguka iki?
Imiryango yabo bahisi nuko bafata mu mugongo urazi y'umuntu yabutse umuntu naha bayagiye bagize level 2 hari ico bita immortaliser individu, kuguma mu mwibuka mukabaha akantu bazobona bati twinjiye hajya mu nzu turabona irya coupe yaje ituyihawe n'abantu bagendanye n'umuhisi mukuru w'umuryango wacu. Icyo nico byo wafasha nta kaganuke gahambaye twovuga ngo turabahaye ico bafasha iki niki 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 n'ikintu nakantu kakajeste nyine kukwereka abantu ko mufatanye munda.
Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yari yishikiye ku kibuga cha Departement Sport ahabereye inkino zo kwibuka abahisi. Pascal Barandagiye yateye akamo abegwa n'urukino rwa volleyball gutorera umuti amatati ari mu ishyirahamwe ry'ugo rukino ku rwego rw'igihugu. Ayo matati ashingiye ku gupfa uburongozi. Jean-Marie Gahungu arongoye ishyirahamwe ry'Ibujumbura avuga ko atawereka kumva ko kamo
twebwe n'abagicishijemo badushira ku ikosa natwe turagicishamo tubasubiza ko atakosa twe dufise o kontrera yabo barifise. Ndazi neza yuko Jeux Olympiques ziheze barabwira amafederasiyo yose agatunganya amatora. Urumva rero federasiyo ni yagenda igatunganya amatora bagaheza bakazana ayo mategeko bakayatwereka tukagigira umugambi w'iyo myaka ine igiye kuza tuzogikora. Umugabo mukuru wa federasiyo ahejeje manda zibiri kuya gatatu asigaje ukwezi kumwe siho yoza gutangura politike nshasha. Ntivyumvikana twe turiho turabibona tubibonamo amahinyi. Hanyuma intambwe yo kubikosora rero yaramaze kuba ubu ikibazo ntikiri cya federation ntikiri cya association ministere ya jeunesse sport igifise mu mino. Twebwe umwumvikano wa federation turawufise gushikaho iyi manda izohera. Nta ngorane n'imwe president wa federation turamwemera, inzego ziwe zose turazemera. Mugabo iyo ntambwe igiye kuza ibintu bishasha avuga ngo futa association ku ntumbero tuzico zavuye ko ico nico tutumva nico tutemera.
Mu nkino za nyuma zo kuri uyu w'Imana ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze New Colombe iseti zitatu kuri imwe. Ku ruhande rw'abagabo naho Rukinzo yatsinze Muzinga iseti zitatu kuri zibiri. Imigwi yatahukanye ibikombe ici bishikiriza imiryango y'abahisi. Colonel Bahenduzi Salvatore yahoze arongoye Muzinga hamwe na Colonel Bizuru Augustin yahoze arongoye Kinzo. Kuruno w'Imana kandi ihiganwa mu mupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi w'ikiyaga Tanganyika yari rigeze ku munsi wa 12 w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu hatanye mu mitwe Bayern Beach FC na La Main dans la Main. La Main dans la Main utsinda Bayern Beach ibitsindo 14 kuri 4. Kuri uwimana naho habaye inkino zibiri. Onze Rapide watsinze Aigle Noir Beach ibitsindo 11 ku 8. Mikimba Karera Beach utsinda Beach Boys ibitsindo 10 kuri 4. Mu mupira w'amaguru kandi kuri uyu wa gatandatu niho haba ku kibuga cy'inkino cyo kumugwa mukuru w'Intara ya Gitega urukino rwo guhiganirwa igikombe hagati y'umurwi watahukanye igikombe cha shampiyona y'igihugu n'uwatahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu cito Super Coupe mu Gifaransa. Ugo rukino rwahuje umugwi Vitaro na Message Ngozi rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kibe ku kindi baca bikora kuri za penalty. Vitaro yinjiza 4 Message Ngozi 3 umugwi Vitaro ucutahukanye igikombe cha Super Coupe cy'uno mwaka. Umugwi Vitaro ucukwiza ibikombe bitatu mu higanwa ry'umupira wa 2015 ushira wa 2016. Message Ngozi nawo ukaba ufise igikombe kimwe rudende. Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice ca mbere c'ibiganiro vyacu ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwira incamake y'amakuru yadushikirije.
Incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. President Salva Kiir wa Sudan y'umanuko yaraye atangaje ko yemeye ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijyanye no kurungika inteko mvamakungu zigera ku 400 aho muri Sudan y'umanuko. Iyo ngingo ya President Salva Kiir yasohotse kuri uyu w'Imana inyuma yaho umugwi ugizwe n'abantu 15 w'akanama k'umutekano ka ONU ugiriye urugendo kuri uyu wa gatandatu Juba ku mugwa mukuru wa Sudan y'umanuko. Ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo kurungika inteko mvamakungu muri Sudan y'umanuko uko yari yasohotse mu kwezi guheze President Salva Kiir akaba yari yarayihakanye. Igihugu cy'Ubushinwa ngo gitegerezwa kwisunga ingendo yubahiriza imigenderanire y'ibihugu bito bito na cyane cyane kubijyanye n'amatati ari ku mabahari yo mu manuko bw'Ubushinwa. Ibyo byashikizwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro yatanze kuri uyu w'Imana mu kinyamakuru CNN imbere yo gutangura inama y'abategetsi bahurikiye mu G20 iri kibera aho mu gihugu cy'Ubushinwa. President Barack Obama yongeye kandi avuga ko Ubushinwa budashobora kubandanya ingendo yo kwica amatwi, ikindi ngo nuko butegerezwa kugurura imbibe zabwo nkuko bwiteze kw'ibindi bihugu bibwugururira imihora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi iriko hamwe n'igihugu cy'u Burusiya bimenyesha ko biriko birakora uburyo bwose kugira bishike ku masezerano yo guhagarika ingwano mu gihugu cya Syria. President Barack Obama wa Amerika yahari mu nama y'abategetsi ku isi bahurikiye mu G20 mu gihugu cy'Ubushinwa yabwiye amenyesha makuru kuri uyu w'Imana ko hakiri inzitizi zikomeye ku bijyanye n'imigwi bamwe bose bashigikiye President Vladimir Putin w'u Burusiya. Avuga ko inyishu y'ibibazo biri muri Syria idashobora guca mu buryo bwa politike. Nayo mu gihugu cha Turukiya kimenyesha ko cyakoze ibitero ku bagwanyi ba leta ya Kiisilamu ku mpaka wa Turukiya ihana na Syria. Ibyo bitero byakozwe mu karere k'ibirometero 100 bikaba byatangajwe na President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya inyuma yaho habereye ibitero byitiriwe umugwi wa leta ya Kiisilamu bigahitana abanyagihugu mu manuko bwa Turukiya. Kuri w'Imana ikinyamakuru Anadolu gikorera leta ya Turukiya cyatangaje ko umupaka uri mu gisagara cha Azaz mu manuko mu buraruko bushira ubuseruko gushika mu gisagara cha Jarablus ubu urengana. Ibyo byemejwe kandi n'umugwi w'abaharanira agateka muri Syria umugwi usanzwe ufite icicaro mu Bwongereza.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, amakuru nayo mwayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.